VOA. Imumva nijwi rya Amerika. Turabamukije nchuti ndamwe bagenzi turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu ni tariki 28 z'ukwezi kw'12 umwaka wa 2016 muri studio ya gatanu muri kumwe nanje Aloise Bigirimana dusamiranira i Washington DC ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uno mugoroba
icya kabiri ngatuca dusaba inzego z'umutekano na cyane cyane izikorera ku mipaka kuzigira control ihagije kubinjira n'ibyinjira n'ibyo binjiranye sitwe tuzaba tubikoze twenyine mu bisanzwe mu kazi ka minsi yose kizo nzego n'ahandi barabikora kandi n'ahandi mu bindi bihugu baravuga amafaranga.
Uyo ni umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu mu Burundi Pascal Barandagiye yari kasigura asigurira abashinga amateka imvo n'imvano y'integuro y'itegeko rishasha rigiye kugenga amashyirahamwe adaharanira inyungu z'urudandazwa canke inyungu za politike mu Burundi. Muri aya makuru turanabashikiriza ikiganiro Ntorere Kazoza mugume ku maradiyo yanyu. Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dusamiranira i Washington DC. Inama nshinga amateka y'u Burundi kuri uyu munsi wa gatatu yemeje integuro y'itegeko rigenga amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike mu Burundi. Umenshi makuru w'Ijwi ry'Amerika mu Burundi Evariste Nzikobanya nka yari yishikiye mu nama nshinga amateka atubwire ingene byari bimeze.
Mu itegeko rishasha harimo ko amashyirahamwe ategerezwa gucisha imfashanyo z'amafaranga y'agaciro mu kigega cya leta. Kuri icyo kibazo abashinga amateka bashikirije amakenga imbere y'uko bemeza iyo nteguro y'itegeko. Babajije nimba barongoye ayo mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike batazohava bakora nk'abandi muri kino gihe bivugwa ko baje gutora amafaranga y'agaciro mu bihugu bibanyi. Umushinga amateka karerwamo Mamo ari mu bafise ayo makenga.
Amaze iminsi twumva ingeso mbi y'abantu bacigaye bacisha amafaranga y'agaciro mu mabanki y'ibi bihugu duhana imbibe bakaza kuyatora hariya nyene. Nagomba mbaze kuko no muri ibi by'aya mashyirahamwe birashobora gushika ugasanga uburyo ntibuciye muri aya mabanki mugabo bagize ya ngeso nyene yo kujya kuyacisha hanze aha hafi bakaca baja kuyatora bagiye mu miduga. Nde hari icyo mwoba mwarategekanije kugira ngo mukurikirane by'ukuri iyi ngeso ntihave ibandanya no muri ibi bijyanye n'aya mashyirahamwe.
Icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka si uko abona ibintu, abona ko hobaho itegeko ryotuma ibyo kwiyiba abantu baje gutora udufaranga twabo mu bihugu bibanyi bihagarara. Umushingamateka Gato Rwasa abona ko ibanki nkuru y'igihugu ariyo yoheza igatanga ayo mafaranga kuri banyeneyo.
Hariho ikibazo umushingamateka Mpumamo yabajije kijyanye n'uko kuntu kumbure usanga ayo mafaranga bashobora kuyacisha mu bindi bihugu bibanyi hanyuma bakayatorayo bakaza gukora ibyo bashaka gukora ngaha. Nta kuntu muraba inyeneho inyanyurwa ingingo zotuma bizera ko amafaranga yabo bayacishije muri banki centrale y'u Burundi atangorane byo batera, kuko nibaza yuko dushobora kuba twahahombera kuko n'ubundi bacishije muri izo nzira bakaza bakayakoresha hano mbure icyo banki yoba yashatse gushika ko n'ubundi niyo bayagishitse ko murakoze.
Umushikiranganji Pascal Barandagiye yishimikije ingingo ya 28 irimo ibihano bitegekanirijwe amashyirahamwe azigenza nabi, avuga ko abajejwe uruja n'uruza ku mbibe z'u Burundi bakwiye guhindura ingene bakora bagahasha abo bose baca mu kinywabi bagiye gutora amafaranga y'agaciro mu bihugu bibanyi.
Umuti wa mbere, ikintu cya mbere ni gushyiraho iri tegeko, kubera ko itegeko rihari. Utabikoze uko abazi ko ari itegeko afatwa busuma, afatwa nk'umufrodere. Icya kabiri ngatuca dusaba inzego z'umutekano na cyane cyane izikorera ku mipaka kuzigira kontrol ihagije kubinjira n'ibyinjira n'ibyo binjiranye. Sitwe tuzaba tubikoze twenyine mu bisanzwe mu kazi ka minsi yose kizo nzego n'ahandi barabikora kandi n'ahandi mu bindi bihugu baravuga amafaranga umuntu adashobora kwinjirana mu gihugu y'amadevize
iryo tegeko rishasha riha uburenganzira umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu gufuta ishirahamwe ritariko ryubahiriza amategeko bidaciye mu minwe y'umushikiranganje w'ubutungane nk'uko itegeko ryahahora ribivuga umushingamateka Agathon Rwasa yabajije nimba ifutwa ry'amashirahamwe amwamwe ryabaye mu minsi iheze atantambwe ryasinze aha umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yishuye ko nimba koko ayo mashirahamwe abona ko yarenganijwe yo kwitura ubutungane bukarenganura iyo ntegure y'itegeko rishasha rigiye kugenga amashirahamwe adaharanira inyungu za politike mu minsi iza yemejwe n'abashinga amategeko 105% hari ngo 6 bari batumye ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Tukiri kuri inkuru y'ingingo yafashwe n'inama nshinga amateka kuri telefone turi kumwe na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricome gishinze kugwanya ibiturire mu Burundi. Nyakuwa Gabriel Rufyiri ndabaramukije.
Ngira amahoro y'Imana nabantu.
Mwebwe nk'abarongoye ishirahamwe Oricome mwakiriye gute iryo tegeko?
Mu bisanzwe iryo tegeko ni itegeko twakurikiranye cyane mbere twagizwe n'intirano dutanga zitari nke kugira ngo ribitegeko by'ukuri ryubahiriza ibijyanye n'intwari bereye ibijyanye na demokrasi ibijyanye n'umwidegenzi w'abantu muri rusangi ariko icyo twabonye nuko iryo tegeko mu byo twavuze atana kimwe gigeze ryubahiriza kuko tubona ko ahubwo rije mu yundi murongo w'amategeko menshi tubona inama nshingamateka imaze iminsi iri kwiratoza amategeko rero inama nshingamateka iri kwiratora ubu yatubona ko umengo ni ukwikinga gahumbezi ni ukwikinga ijoro batora amategeko tubona ko aje gusubiza inyuma intambwe twari tugezeko ubu rero nk'itegeko baje gushira gutora nuko bavuga yuko umu ordonance ikijyarugye rukusha uha uburenganzira ishyirahamwe gukora rushigwa kw'ikumu n'umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu ngo ruzoza rurasubigwamwo uko umwaka uheze ikigira kabiri nuko ubutwara ishirahamwe cyangwa icyo twita inama nyobozi ngo umuntu kizira ko arenza imyaka 5 gusa iyo niyo nteguro twaronse n'ibindi byinshi cyane mugabe
none mwebwe ko iyo ngingo yafashwe mugiye gukora iki mu mashirahamwe yanyu.
Oya, ubwa mbere nuko tubona ko ari ibintu bishobora kutazoramba kubera n'ibintu bidahuye ubwanzwe n'ibibashingiro hamwe n'ayandi mategeko menshi mpuzamakungu u Burundi bwashize kw'igikumu tukaca twibaza rero yuko ibyo bintu bidashoboka tuzokwitwarira leta kuko amashirahamwe ateza gukora yidegenzya kuko ibintu bibuza abantu kugira imyiyerekano kiranoneho nibaza ko baje kubishira mu ngiro cyane kuko murazi yuko naho umuntu umwe yaje mwibarabara ngo aje kwerekana akaba barafise ko batamwemerera ni umwe muri abo byashikiye nibaza yuko rero ibintu bariko barakora n'ukuri twibaza yuko nabone iyo bari bonyine batwenga babona yuko ibyo bariko barakora bidakogwa nico gituma twiyumvira ko ibyo bintu bakwiye kubihagarika.
Wavuze yuko mu byo bakora hari bidahuye n'ibwirizwa shingiro nko tubwira ibyo bintu muvuga yuko bidahuye n'ibwirizwa shingiro
nkuko uvuga yuko umushikiranganje wenyene ariwe azofata ingingo yo guhagarika ishirahamwe atari naho yaramaze kubigira ibwirizwa shingiro ntibyemera ikigira kabiri avuga yuko ngo itegeko rishizweho yuko komite itazorenza imyaka 5 ibyo nabyo ntibishoboka kubera abanywanyi baje mu bisanzwe nibo bagena ibyo by'ibiringo mugabo ibyo babigize gutyo nta ngorane twibaza yuko bizoca bikwira igihugu cyose bigakwira inzego zose ibyo nibaza ko atamutse wicibere mugabo ibyingwa shingiro muri rusangi rirarekura umwidegenzyo w'abantu n'uw'amashirahamwe icyo bita mu gifaransa liberté d'association et liberté publique muri rusange ni ukuvuga umwidegenzyo w'amashirahamwe n'umwidegenzyo w'abantu muri rusange ibyo byitwa shingiro n'amandi mategeko mpuzamakungu Burundi bwemeje ibyo burabirekura
nganahe Gabriel Rufyiri murongoye ishiramwe urikome gishinze kurwanya ibiturire mu Burundi turabashimiye kwanya muduhaye
murakoze namwe kubona muduhaye jambo
murabandanya mukurikirana radio ijwi rya Amerika abarimyi b'abarundi bahungiye mu ikambi ya Nakivale iri mu gihugu cy'Uganda bari mu gihe cy'isarura yamaramaganya ni yose kuri izo mpunzi kuko umwimbu bavuga yuko utagenze neza byinshi kuri ino nkuru tubibaze Leon Niyo Ngabo akorera ijwi rya Amerika mu gihugu cy'Uganda
Ni mu gitondo cyo ku munsi wa kabiri muri village Ngarama ni ku birometero bya baba 10 byahafatwa nk'umugwa mukuru w'ikambi ya Nakivale abarimye b'abarundi bazindutse baje mu mirima gusarura inyuma y'iminota 15 y'urugendo turi mu mirima abarimye baratanguye akazi kabazindukanye kurandura ibiharage ariko abarimye ntibanezerewe n'umwimbo muri kino gihe
Byagenze gute habuzi
imvura yabaye nkeye tuba ryarate imirima iruma neza neza ubu niho akavura kaguye ubona kongera kwibwira
ariko ndabona ibiharage biriko
nk'ubu nk'ungaha niyo mu byo twita igisaye kimwe kiba kigizwe n'imetero 20 kuri 60 cyari kuvamo nk'imifuka nk'ibiri biharage ariko ubu kuronka nibiro senkani ni kwa bahati nzuri
ibire riyo byabaye neza ariko abo barimye bavuga ko bimbura imifuko ibigori nibiharage
aho yowe ni duhereza iduhereza igisayi kimwe kimwe cy'60
muzo mu bahe gitanu ni hehe bitazi
ni are 12
none aho hantu yo byageze neza uharimye uhakura ibintu bingana gusa
niyo yagenze neza cyaronka ibintu 50 by'ibigori cyaronka n'imifuko y'ibiharage
nk'ubu ubu hawe we warimye ahantu hangana gusa
Jewe nashoye kwiyungunganya ndarondera hirya no hino narimye ahantu hangana n'hegitari.
Ihegitari utegekanya kuzoyikora mu bintu.
Ubu kubera ko imvura yaguye nabi yaguye ari nke cyane. Nshobora kubona umufuko w'ibishyimbo. Ubwo ubu yaraga umwe nshobora kubona nkabona n'ibiro amajana nk'atatu.
Ariko byongeye naho mu mirima hateye igomwe cyane cyane ku bigori. Izo mpunzi z'abarundi baravangatiranye ibitego.
Oya igituma tubigira gutse no kugira ngo turonke icyo tuba turajya kije imbere kuko igitokura cera haheze umwanya muremure ariko ikigori n'ibiharage biba byatuvuna mu kurindira ko icyo gitoki cera. Urabona turashiramo n'ikigombo cy'umwumba kugira ngo umuntu yikore ko mu minsi ibindi bitabirera.
Ni byinshi biri hamwe nta kuntu mwo bigabura aha mukagira imyumbati aha bigori.
Ikibazo dufise ni ubukene bw'itaka kubera ko itaka ni rito. Umufisi wo murimo umwe ntago biba bikoroheye kugira ngo uronke ubundi murima ahandi ubwirizwa kubishyiramo byose kugira ngo byose bigutunge
ariko haba mu kurima haba mu gusarura abo barundi bagira urunani mbamo mukora mwishira hamwe cyane
oya umwe wese arikora ku giti cy'iwiwe
ntaba turi kumwe nabaje kumfasha nanje ejo nzoja kubafasha
no kuvuga murahana umukoze
turafashanya umwe akaje gufasha mugenzi w'ubundi nawe akaje kumufasha gute
no mu kurima niko mubigenza
dukora nk'agashira
hamwe agafaranga ko guhemba abakozi nyine barahigira agashira hamwe bagafashanya
none ibyo bibagira akamara kahe
bituma tunyarutsa gukora bigatuma umuntu murima arangiza n'ingoga tudacerwe igihe cyo guteragira
akazi ko mu mirima karaheze hageze gusubira muhira abakenyezi basigaye muhira nabo ntibicaye biriwe mu byo gukubita ibiharage bimaze gushikamwe muhira uyu mufasoni nawe nyene araganya agahombo kabaye kenshi harimo ibiro bingahe
bibaza nke kari nka
bibiri wateye ibiro bingahe
12
urahombye
Ndabona
ho ndabona n'ibyo ndya. Ubu rero ubutaka n'ubwo butakubereye neza.
Uya ni izuba. Zuba n'iyo ryabyishye.
Muri ico gice cy'ikami kiri ku birometero bike by'ikiyaga Nakivale bimbura kabiri mu mwaka. Kubwizo mpunzi z'abarundi rero abakiriya babo baraheza bakaba abaganda. Abanyarwanda mere n'abatanzania eka mbere umwe mbuba bagurana gugwa n'ishira hamwe gita w'ifunguka ku isi pam aho naho umwe mbura heza ukaje gufasha izindi mpunzi Leon Niyo Ngabo Nakivale muri Uganda kubwijwe rya Amerika
murabandanya mwumviriza radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Unaho dushitse mu mwanya waca kiganiro ntorere kazoza.
Mina mbeguri mumaki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ntorere kazoza
ntorere kazoza
Jerome Nyonzima ndikaze kandi mu kiyago cha politike norere kazoza mwikundira muri kino kiganiro turi kumwe n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano Pierre Nkuriki ndakuramukije
nanje ndakuramukije
ku ruhande rw'abahagarariye amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike turi kumwe kandi n'urongoye ishyirahamwe Parseme Fosse Ndikumana ndakuramukije
ndabaramukije
namahoro
amahoro
tiko turabira hamwe uruhara rw'ugwaruka mu gutsimbataza umutekano aho rubaye mbega mu gutsimbataza umutekano aho babaye ugwaruka abajeje umutekano murakorana
nibyo nkuko mubivuze mu gutsimbataza amahoro n'umutekano aho umuntu wese aherereye ugwaruka cyo kimwe n'abarundi bose barakorana n'abajeje umutekano muri cyagi polisi cyegere abanyagihugu hoho baravuga neza yuko abanyagihugu muri rusangi nuko gwaruka rurimo aribo ba mbere bakorana n'abajeje umutekano turafise rero kumwe dukorana nabo bantu na cyane cyane biciye muri ya migwi yamaho ihurikiwemo na bose yo kubungabunga amahoro n'umutekano aho babaherereye iyo nawe mukamuhizi ko iri mu gihugu cyose ku rwego rw'ikomine no kumanuka
None uruhara rw'ugwaruka ruva heruka garukira hehe ugeranije n'ikibanda cy'igipolisi
uruhara rw'ugwaruka sico kimwe no rw'igipolisi namba nk'uko abantu bakunze bamwe batabizi neza bakunze kubivuga no kuvuga yuko amategeko arasaba umurundi wari we wese kugira uruhara mu gubumbatira amahoro n'umutekano haherereye ariko ayo mategeko nyine aratomora neza uruhara rw'umwe wese no kuvuga rero nk'abanyagihugu mu bikorwa byo kukinga cyangwa kugwanya mabi cyangwa ibyo byose bishobora guhungabanya umutekano uruhara rw'umunyagihugu hanini ni gutanga amakuru y'ikintu cyose ababonye giteye amakenga kugira ngo abajejwe umutekano baheze barabe neza kwa ayo makuru ariyo ama bafate ingingo zibereye z'ubuhinga ari nazo bonyene baca bashyira mu ngiro kuko ibikorwa by'ubuhinga bisanzwe bikorwa n'abahinga nabo nabo bapolisi mwariko muravuga no kuvuga rero nta kuvanga ibintu bamwe bose barafise aho bagarukira
umunyagihugu agarukira ku gutanya inkuru akayihereza abajejwe umutekano iyo bivuze ko
ahanini nico ariko arashaka no kurenza ngaho no guhanga akarorero iyo hariko haraba icaha amategeko ararekurira umunyagihugu wari wese nubwo gwaruka rurimwo kugihagarika no guhagarika kuba ariko aragikora mugabo bagaca banyarutsa bakaca bamushikiriza abajejwe umutekano bo basanzwe aribo amategeko asaba gukora ico gikogo na wewe no guhanga akarorero nk'ubu usanzwe umuntu ariko arica uwundi ukabishobora kumuhuza urumva ntiwoheza ngo ureke abandanya mwica ngo nukubera kuko utari umupolisi cyangwa uwundi musirikare uraheza ukamubuza ugahagarika icyo cyaha mbere ubishoboye ugaca umufata ariko ugaca umushyira n'ingoga abasanzwe babijejwe aribo igipolisi n'ubutungane ari nibo baca babandanya iyo dosi
iyo bavuze ko nk'ugwaruka rwo mugambo CNDD gwitwa imbonerakure rimwe na rimwe rinyuzamwo rugakora ibikorwa by'abajejwe umutekano mwebwe ntibibatera amakenga
ivyo ababivuga ntituzi iyo baba babikuye ariko ijo twavuga cyo nuko ari kinyoma gihanitse ruriya gwaruka mumeza hitie kuwa harachi imisi wa kuambikiwa raba karubuga korukoribi guichawa anrukoribida hini aliko no kugira dewe ngumubugi zugi polis gipolis alicho kiwa kiri kurubuga alicho gitawara abantu alicho gifata aba bariko barakora ibyaha bitandukanye abafatwa sabo abantu bakunze kuvuga simvuze yuko bose muri bo ari atamuntu yoshobora kubaho ngo akore icaha ariko agikoze abagikoze gwasuko kiwe nawe nyene afatwa mu bandi agaheza agakora ibidose cyo kimwe nabandi abavuga yuko ruriya gwaruka hari gihera urusubirira abarira umutekano canke bagakorana nabo muri bijya bikubwa na kubwiye by'ubuhinga nibinyo nikinyoma cyambaye ubusa
muravye uko byifashe ku rubuga mubona ugwaruka urusengera ku mugozi umwe mu guhagararira cyo kibazo cy'umutekano aho rubaye
nibaza yuko ubukumbure kubera izinkwane za politike zabaye mu gihugu urasanga kenshi inkwane za politike zabaye n'ugwaruka rutazisiga inyuma kuko kenshi usanga ugwaruka arigo rukunda gushira mu ngiro kwerekana mu ngiro ibyumviro biba biri mu bakuze kenshi rero iyo ugwaruka rutaragira icyo no kwita conscience yo kubona inyungu zago n'inyungu zo muri mu gihugu tusanga hari hakatirikanye nico gituma usanga rimwe rimwe harahumva ngo ugwaruka rwashimamiranye kubera rudahuriza kuvya mu kuvyimigambwe haraho duhora tuvyumva haraho dushika tukumva ngo ugwaruka rumwe avuga ngo nibwo ngo rwagiye imbere ngo mu gufasha by'umutekano ngo runi ngo ntibarushizemwo ndetse twagenda twumva n'ahandi kumva ngo bamwe ngo bahamagaye ngo baje mu kwa rusange ngo abandi ntibagiyemwo ibyo turabikurikirana hafi haraho naho turiko twagize ico twita system do dialogue turiko turakora mu makomine amwamwe aho ugwaruka ruganira hagati yago ugwaruka ruri mu mugambi kubutegetsi utari mu mugambi kubutegetsi bagahara kuri ibyo bintu by'umutekano n'ingene aho rubaye rushobora gusimata umutekano kenshi turamaze kubibona kenshi urumva kuri unavuga yuko bakuru bago ari busanga bihagaze ko gogo urabona yuko ruronse inyigisho nziza ugwaruka gweretswe tuzaba urabona yuko gushobora kugira icyo rushitse ko tutagiriye rutagize rutakurikiye abanyepolitike
biravugwa yuko hari urushobora kuba rukumira urundi canke hakaba no gwikumira ivyo nado mumaze kuvyumva
nk'ibyo ibyo yaho ndakubwiye tugize imisi tugirisha ibyo biganiro dialogue hagati y'ugwaruka birasokorukamwe bamwe barabwira ati iyo haje iyo haboretse nk'ubuzi nk'ugwaruka rutari mu gambo rw'ubutegetsi urakura kugira ndetse twe muradukumira ubuzi tumenya niyo butangirwa tica tumume ngo twakumiriwe nituko tumengo mu gihugu iwacu amategeko ntadufata co kimwe bakavuga ati bihabaye nk'ibikorwa rusanga ati rumwe rubabanye baragenda abandi ntibagera ati mugenda mwambaye muzi imigambwe canke abandi ukamengo baciye bikumira canke ati iyo habaye ziya bintu bya siporo bakagira zaharugaruka ngo rugenda ruraririmba indirimbo zikumbire zitera ubwoba abandi uriko bariko baraganira urumva neza yuko ahanini uzavuga yuko abanyepolitike muri rusangi urumva yuko aribo bakwiye gutora umuti canke no kugirana ugwaruka rushobore gufata intumbero nziza kuko ugwaruka twarabonye iyo uriko uraganira hagati yago ubona ko iby'igihugu bashobora gutinda bakavyumva kumwe
iyo bishitse hagati y'ugwaruka rw'imbonera kure n'urundi gwaruka rw'iyindi migambwe bagashamirana abapolisi ngo mukubanguranye hari igihe bahengamira ku ruhande rw'imbonera kure
ibyo sivyo navyo nyene bivugwa na bamwe bavuga ivyo vya mbere bari kuravuga uno munsi twogenda mu busho butandukanye bwa bw'igipolisi cyangwa bw'amaparake wosangayo ubwo gwaruka uri kuravuga rw'imbonera kure ruriyo rupfunzwe ku byaha bitandukanye bakoze bajya abantu rero bishitse bakagwana ubwa mbere hoho umuntu agwanye n'uwundi twe ntana mu gipolisi ntana rimwe cigira kibanza kuraba ngo uyu muntu yari mu mwishyirahamwe iri n'iri rya politiki ari mu none wa politiki igipolisi kiraba ko hakozwe icaha ari umuntu yakubise uwundi akamukomeretsa akamuvuna igipolisi kigenda gifata uwo muntu yakoze ibyo bintu gihana icyo caha cyakozwe ntikigenda kiraba ngo uyu ngo ava muri umugwi wa politiki ucanke uriya kandi nawe ntashobora no kwisigura avuga ivyo kuko arabizi yuko ivyo batigera babira ata muntu n'umwe ata mugwi n'umwe rekuriwe gukora ivyaha bitandukanye
hari cyokorwa kugira ngo ugwaruka gose gwiteho umutekano aho rubaye ntihagire abiyitirira umutekano ngo bakumire abandi kandi ntihagire n'abikumira mu gikorwa cyo gutunganya umutekano aho babaye
hariho ijyamizwe yamaho ihurikiwemo na bose jeje umutekano twarateye akamo yuko abantu bose boyijamo kandi rwaruka rafite mbere nibice washaka bashaka yuko baba bafise muri iyo migwi rero utikumiriye abatikumiriye abatikumiriye barajamo wikumiriye nawe nkombure hari n'igihe ataravyumva baraza bakamurindira gushaka zovyumva akegera abandi ni kuvuga rero yuko bari muri urujya mugwi bose ntawuraba ngo aba bantu bava muri urishira hamwe iri canke mu mugundu wa politike babara abantu bagiye hamwe kugira ngo bafashe batere agacumu k'ubumwe mu kubungabunga amahoro n'umutekano
harigeze kuvuga amabariyeri mu makaritie amwamwe y'abantu bagerageza kugira ngo bateramire umutekano wabo umenya ku ruhande rw'igipolisi amabariyeri mwarayagwanije
twarayagwanije kuko no gwanka karorero mu ngagara niho vyigeze kuvugwa cyane aho kuri ayo mabariyeri ahubwo aho guteramira amahoro n'umutekano ababa bayariko baca bategera abantu bagaca baraba babandi badahujije ivyiyumviro badasangiye ubwoko bagaca babakurayo kugira babagirire nabi urumva rero ntiyari amabariyeri yo guhumbatira amahoro n'umutekano ahubwo yari amabariyeri yo guhungabanya umutekano nico gituma ubushikiranganji bwafashe ingingo yo kuyahagarika mu Burundi bwose
imbega mwebwe mu mashirahamwe adahanira icya vya politike uruhara rwanyu nuriye kugira ngo mufashe ugugwaruka kuba koko inkingi zihagarariye umutekano aho rwaye
ubwa mbere kugira shore kuba guhagarika umutekano twe tugwigisha yuko ugwaruka rukwiye gufatana munda ugwaruka ko ariyo nkingi y'igihugu nibwo rufise ingufu kwa ingufu zago zoba izo kubaka zitobizo gusambura hanyuma ugwaruka tukarusaba yuko imigenderanire bogiranira n'abanyepolitike baba ari ku butegetsi nka yo muntwa nuko babereka ingene batura inyishu ku ngorane z'igihugu n'ingorane zago bakamenya imigenderanire ntibi yo kuja gushikira umunyepolitike kugira ashike ku nyungu ziwe abakoresha nk'ibikoresho hari mucumenga bahamagaye ngo abanyotorere ko inuze bumve neza yuko imigenderanire ari mbe gufise ihe migambo zoyirangura gute kandi bagacaho gico bita vigilance citoyenne mu gukurikirana iyo migambo ikurikiraja mu ngiro uri karakwemera ati ego naho tugushigikiye mugabo zotwehinya ingene imigambo zoyishira mu ngiro bakumva neza yuko gukurikirana ibiri kubera aya mu gihugu kugwaruka si bibi ni ukubikurikirana mwuvu guti mbega wewe ko wigize umunyepolitike ufise inyishu izeye ku bibazo hanyuma ikintu nca turuhanura ni uko hari ibibazo ico bita ibibazo bategereza gusangira uko bari mu migambwe iba yo ku butegetsi cyangwa itari ku butegetsi nk'ibintu byo gukingira amatungo y'igihugu kurwanya nk'ibintu by'igiturire ibyo tubabwira ngwaruka ibyo bitegereza kuba ari aba mwese kuko uri karanyuruza itunga ry'igihugu ariko cico kuko iryo tunga ariyo ryoteza imbere ryo kubatsa ishuri ryo kubatsa ibarabara ryotumye umugwiza atunga yiniza amafaranga mu gihugu bategereza rero kuri ibyo sho bita redefe nk'izo zijanye n'igiturire bategereza guhagurukira rimwe bakabishyira bakabiharanira hamwe ikindi bategereza kuraca umutekano nuko uwo mutekano ari umuntu aje kuwucungera bakavuga yuko ugwaruka rukwiye kuja kuri ugwaruka rudakwiye gusubira abajeje umutekano abajeje umutekano inzego ziza tuza gukora akazi kazo ugwaruka ruparatisipa mu kuvuga muti guha inkuru umujeje umutekano ati nyabona hajya hari ibi n'ibi mugende mu birabe aho babafashije
ibyo byo gusubirira inzego zijeje umutekano hari aho bihora biba
uya nuko tugenda hamwe hamwe kumva baravuze ati hari ugwaruka aha n'aha n'aha rushobora kuba rwabyashitse kumva ngo nirwo ruri kugwara iro ngo nirwo rwahagaritse abantu birashika hamwe hamwe urumva nuko aca avuga ati bariko barabikora ngo ku neza y'igihugu mbwa iyo umuntu ariko arakora ikintu ku neza naho cyo ari ku neza y'igihugu mu mategeko atari we yari yabirekuriwe iyo habaye ingorane ico bita rezabi bice bigira iyindi sura
Faustin Ndikumana urongoye parseme ndagukengurukiye
murakoze cyane
Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje w'umutekano n'igipolisi cy'u Burundi ndagukengurukiye
nanje ndabakengurukiye
urakoze nshimire nawe wahisemo gukurikirana ikiyago cya politiki ntorere kazoza Jerome Niyonzima nti muranibwe mu banyu no mu vyanyu naho butaha
ni kuri ikiganiro cya ntorere kazoza turangirije ko ikiganiro cyo kuri uyu mwanya bagenzi mukundi radio Ijwi rya Amerika ibiganiro bica ku Ijwi rya Amerika birabandanya mugume ku maradio yanyu.